Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukahera ko yagezeho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteze amatwi. Turayahera ku mugabane wa Afrika. Perezida yatowe kurongora Somalia ni Hassan Sheikh Mohamud, atowe ubugira kabiri kurongora ico gihugu mu matora yarangiye ejo ku munsi w'Imana. Agiye kuzosubirira Perezida ahasanzwe Mohamed Abdullahi Mohamed. Namatora yarimo abakandida 36 aho amajwi ya nyuma yagaragaye inyuma y'amatora y'abashingamateka n'abasenateri yahaye Hassan Sheikh Mohamed amajwi 165 arenze ayasanzwe asabwa kugira umukandida yemerwe ko yatsinze. Abashingamateka n'abasenateri batoreye mu ihema i Mogadishu, ni mu kibanza gicungerewe cyane ku kibuga cy'indege. Mu gihe ayo matora yari ko araba, harumvikanye ibisasu biturika hafi ico kibanza, ariko igipolisi cavuze ko atawahasize ubuzima igihe caturika. Nta ruja n'uruza rwari ku mugwa mukuru ejo ku munsi w'Imana, kuko igipolisi cyari cyasabye abanyagihugu kuguma mu ngo zabo gushika kuri uyu munsi wa mbere. Aya matora byitezwe ko agiye kurangiza injyane zishingiye kuri politike zimaze umwaka urenga zizingamitse Somalia, inyuma yaho ikiringo cya Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed kirangiriye mu kwezi kwa kabiri 2021, ariko nta matora yari bwashobore gutunganya. Muri Afrika kandi ni muri Mali ejo ku Imana, ico gihugu cyatangaje ko kivuye mu nteko z'ibihugu byo mu burengero bwa Sahel ziriko ziragwanya iterabwoba. Igihugu cya Mali cyavuze ko ari uko cyakuwe ku burongozi bw'izo nteko ziswe G5 Sahel, zirimwo kandi n'ibihugu bya Mauritania, Chad, Burkina Faso hamwe na Niger. Umugwi G5 Sahel watanguye kugwanya abajihadiste mu 2017. Mali yisigura ivuga ko inama y'abakuru b'ibihugu bya G5 Sahel yari yatekanijwe kuba mu kwezi kwa kabiri 2022. Ibamako muri Mali nyene yari guha Mali uburongozi bw'uwo murwi, ariko hafi amezi ane ararangiye atagikozwe. Leta ya Mali ivuga ko ibihugu bimwe byo muri G5 Sahel bidashaka kwirongora presidansi y'uwo mugwi wa gisirikare, ikavuga ko hari igihugu gikorera inyuma yako karere kigomba gukumira Mali, ariko icyo gihugu nticatangajwe izina. Mali kuva mu kwezi kwa mbere iri mu bihano by'ubutunzi n'ibya kidiplomasiya yafatiwe na CEDEAO, kuko abasirikare bafashe ubutegetsi gushika ubu batarabusubiza abasivile nyuma y'amakudeta abiri ahitiye muri icyo gihugu. Inteko za G5 Sahel zirimwo ibihugu abasirikare murambabarira hafi 5,000. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, dusimbira muri Leta Zunze za Amerika aho ubwicanyi bwabaye ndanse muri Leta ya California. Abategetsi bavuze ejo ku munsi w'Imana ku muntu umwe yishwe, abandi bane barakomereka bikomeye nyuma ya kurasa kwabaye ku isengero ryo mu manuko bwa California. Abategetsi mu butungane bo muri komine ya Orange ako gace kegukira bavuga ko abo bantu barashwe ejo ku Imana ku isengero ry'aba Presbiteriano mu gisagara cha Laguna Woods. Umuntu umwe aza yaramaze gufungwa kandi n'inkoho imwe yarafashwe, yabo wafuye canke abakomeretse bose ni abantu bakuze. Ubwo bwicanyi nyene bwarabaye no mu gisagara cha Buffalo, ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Leta ya New York aha muri Amerika nyene, hari ku munsi wa 6. abantu cumi baragandaguwe barashwe muri supermarché idandarizwamwo ibifungurwa. Abategetsi bavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatandatu bwari urwanko rushingiye ku rukoba. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yavuze ko ubutungane buriko buratohoza ubu bwicanyi bushingiye ku rwanko rushingiye ku rukoba, yongera koko babwirizwa gukora kugira iki kibazo cyateye igutu mu mutima wa Amerika kirangira. Wakoze iryo bara yitwa Peyton Gendron ni wo mu gisagara cya Conklin ni muri Leta ya New York, n'umuzungu kandi abishwe cumi n'umwe kuri cumi na batatu barashwe bari abo mu bwoko bw'abirabure. Perezida Biden yatangaje ko agendera Buffalo ejo ku munsi wa kabiri kuremesha ababuze ababo. Ayavugwa hanze ya Afrika ni ku mugabane wa Buraya, igihugu cya Finland cyatangaje ku mugaragaro ko cyifuza kwinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi ryo kwivuna umwasi hamwe ryitwa OTAN. Perezida Sauli Niinisto n'umushikiranganji wa mbere Sanna Marin babitangaje bari kumwe ejo ku munsi w'Imana ku mugwa mukuru w'icyo gihugu Helsinki. Bavuga ko ari umunsi winjiye mu mateka y'igihugu cyabo. Ikindi gihugu byitezwe ko gifata ingingo nk'iyo ni igihugu cya Sweden. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuwa gatandatu yavuze ko iyi ngingo ishobora gutuma imigenderanire hagati y'ibyo bihugu iba nabi kandi hashobora kuvamwo akaga.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaguhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika. ONU yemeza ko umunyarwanda Major Protais Mpitanya amaze imyaka 20 haronderwa n'ubutungane bumwagiriza ibyaha bya genocide atakiriho. Umwe mu bavugwa ko yatanze amakuru yaho ashinzwe nguwe n'umwana yarerewe iwe.
Ibivugwa nuko amakuru yatanze yo mwana w'umukobwa yatanze niyo yashoboye noneho kwemeza neza aho gutanga donc direction yuko ibintu byari bimeze noneho izo nzego zishobora gukurikira noneho amadokima yose yarahari noneho bishobora gutuma bagera kuri iyo mvu.
Uyu ni Maître Henri Paul Ingabire n'umunyamategeko w'umunyarwanda akorera muri Zimbabwe. Hino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu hafi ya maradio yanyu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yemeza ko uwitwa Protais Mpitanya yaramaze imyaka 20 haronderwa n'ubutungane atakiriho. Imva yiwe yabonetse mu gihugu cya Zimbabwe. Protais Mpitanya ni umwe mu bahoze bacungera Juvenal Habyarimana yahoze ari perezida w'u Rwanda imbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Yagirizwa ko yaragize uruhara runini muri jenoside yo mu 1994 mu Rwanda. Umunyamategeko w'umunyarwanda Henri Paul Ingabire akora muri Zimbabwe ari mu babajijwe na ONU kuri ino dosiye yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Byajyaga bigunuganurwa ko yapfuye ariko ntabwo abantu bibwiraga ko ashobora kuba yarapfiriye muri Zimbabwe cyangwa yarashyingwe muri Zimbabwe.
Leta ya Zimbabwe ko ivugwaho kuba yaramukingiye kibaba ko yari ibizi, bishoboka bite ko yahabaye akahatabarukira akahashyingurwa ubutegetsi ntibubimenye?
Ishobora kuba yari ibizi cyangwa se wenda harimo abantu bari babizi, cyane ko hari amakuru avuga ko ashobore kuba ngo yarakoranye nabo muri Congo icyo gihe muri Congo mu ntambara yo muri Congo igihe u Rwanda rwafashaga abarobere bateraga Mzee Kabila. Icyo gihe Zimbabwe yagiye gutamara Kabila nk'uko yari yasabwe na Leta ya Congo. Buri abantu bavuga ko hari amakuru avuga ko ashobore kuba yarakoranye n'abasirikare ba Zimbabwe icyo gihe. Ikindi kandi ko yarageze hano muri Zimbabwe agahindura amazina akitwa amazina atandukanye n'amazina yari afite n'igihugu akagihindura hanyuma urebye n'ahantu yari yarashyinguwe njye mbona ku giti cyanjye leta ya Zimbabwe ishobora kuba itari bizi neza ko ari hano muri Zimbabwe.
Muri uko gushakisha Prote Mpiranya, amakuru dufite nuko nawe uri mu bantu yagiye ibaza makuru bagira ngo bamenye niba ariho aherereye cyangwa hari ahandi aherereye, ariko hari n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bakubajije umwaka ushize niki bashakishaga batari bazi.
Urebye byo babazaga bashaka kumenya niba koko Mpiranya ashobora kuba ari muri Zimbabwe cyangwa se niba abanyarwanda bo muri Zimbabwe bashobora kuba bazi ko ari muri Zimbabwe bakamuhishira. Ikindi bashaka kumenya byari kugerageza gushaka kumenya imibereho y'abanyarwanda bari muri Zimbabwe kugira ngo bagereranye n'ibyo bari bafite barebe kuko niba bishobora kuba byabaha icyerekezo cyo kumenya niba Mpiranya yari muri Zimbabwe cyangwa adahari. Hanyuma icyanyuma ni uko bambazaga nk'umuntu w'inzobere mu byerekeye impunzi n'amategeko kugira ngo bumve niba hari ikintu wenda naba nzi cyangwa se nabagiraho inama mu byerekeye icyo kibazo cya Mpiranya.
Ariko mu mwaka wa 2010 hasohotse igitabo Major Mpiranya ubwe yasize yanditse yise Rwanda Paradis Perdu, les derniers secrets du commandant de la garde présidentielle de Juvenal Habyarimana. Nukuvuga ngenekereje mu Kinyarwanda nakita paradizo twabuze, amabanga ya nyuma yahoze ayobora abari bashinzwe kurinda president Juvenal Habyarimana. Icyo gitabo cyasohotse mu mwaka wa 2010 kandi hari handitsemo ko yitabye Imana ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2006. Iyo tariki ikabihuye n'iyo umuryango w'abibumbye uvuga ko yabonye kumva ye. Ni iki gishya kirimo kitari kizwi mu myaka 12 ishize?
Ndatekereza ko igishya cyaje nuko bashoboye noneho kubona ibyemezo ntakuka by'uko yapfuye naho yahambwe kugira ngo urubanza bashobore kufunga byuzuye, kuko mu gitabo nubwo byanditsemo ko yapfuye icyo gihe ntabwo umuryango w'abibumbye wari ufite icyemezo ntakuka cy'uko yitabye Imana icyo gihe. Ikindi kandi ni uko hari amakuru avuga ko afite n'ikindi gitabo ashobora ngo kuba yaranditse kitari cyasohoka kirimo ibyo yabonye ubwo yajyaga kureba indege Habyarimana aho yaguye n'ibimenyetso byose byo bahasanze. Icyo gitabo nacyo bavuga ko gishobora kuzasohoka. Ayo ni amakuru twumva, tumaze iminsi twumva, dutegereje kuzareba kuko n'icyo gitabo kizasohoka cyangwa kizasohoka.
Ariko kugira ngo iriya mva ye iboneke, ninde wabigizemo uruhare bwa nyuma kugira ngo umuryango w'abibumbye nyine nk'uko bivuga ubone ikintu ntakuka cyemeza yuko Mpiranya ariho ashyinguwe?
Kubera iperereza ryari ryarakozwe n'inzego za Zimbabwe, baje gusanga hari umuryango wigeze kuba hano bakekaga ko umuryango wafashaga Mpiranya. Noneho uwo muryango waje kubura uva muri Zimbabwe mu buryo butunguranye, ariko haza kuba umwana umwe w'umukobwa waje kwasigara ariko aza kuhava nawe ajya mu kindi gihugu. Ubwo rero inzego za Zimbabwe zagumye gukurikirana ikibazo cy'uwo mukobwa. Uwo mukobwa yaje kugaruka muri Zimbabwe mu mpera z'umwaka ushize. Aje muri Zimbabwe nibwo inzego za Zimbabwe zamufashe zimuhata ibibazo kugira ngo zishobore kumenya amakuru nyayo. Ibivugwa ni uko amakuru yatanze y'uwo mwana w'umukobwa yatanze niyo yashoboye noneho kwemeza neza aho gutanga donko direction yuko ibintu byari bimeze, noneho izo nzego zishobora gukurikira noneho amadokima yose yari ahari noneho bishobora gutuma bagera kuri iyo mva.
Uwo mwana w'umukobwa yari afitanye irihe sano n'umuryango wa Major Mpiranya?
Bivugwa ko uwo mwana nta sano bari bafitanye, ariko ko famiye ya Mpiranya igombe kuba ngo yaramutoraguye muri Congo bakamurera, hanyuma akaba ariyo mpamvu ashobora kuba yenda ataranajyanye n'abo bandi ubwo bavuga muri Zimbabwe.
Ubu tuvugana uwo mwana w'umukobwa aherereye he? Yari muri Zimbabwe, yasubiye muri icyo gihugu yakomotsemo ari he?
Oya, umwana nk'uko nabikubwiye yari yaravuye muri Zimbabwe, ubu ngubu ari mu Rwanda.
Ari Paul Ingabire, umunyamategeko w'umunyarwanda ukora mu gihugu cya Zimbabwe. Ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
ndabashimiye namwe murakoze.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abahuriye mu mashyirahamwe yo gucungera abantu n'ibintu mu Burundi bavuga ko bamaze imyaka irenga 30 uburenganzira bwabo buhonyangwa n'abakoresha babo mu kubakoresha amasaha y'ikirenga, kutavuzwa n'ibindi. Inkuru ya Terrive Ndayishimiye akora ijwi ry'Amerika ikigali mu Rwanda.
Amashirahamwe yo gucungera abantu n'ibintu yatanguye gukorera mu Burundi guhera mu mwaka w'1990. Abahurikiye mu runani rw'amashirahamwe y'abakozi bakora muri ico gisata co gucungera abantu n'ibintu nayo yatanguye gusaba kwemererwa kwihuriza hamwe guhera mu mwaka w'2012 kugira ngo barabe ko boronka aho bashikiririza ibibabakiye. Mu mwaka uheze w'2021 niho yemerewe gukora. Mu kiganiro abahurikiye muri ayo mashirahamwe bashikirije abamenyeshamakuru hamwe n'ikigo gitegekanye akazuza abakozi inesesi n'abaserukiye urunani mpuzamasendika kuri uyu wa kane bashikirije igitabo canditsemo ingorane nyamukuru 16 zibangamira uburenganzira bw'abacungera abantu n'ibintu bazwi ku izina ry'abasekirite. Ni igitabo cegeranijwe n'ihuriro ry'amashirahamwe ashika kuri 5 avuka muri ico gisata yishize hamwe. Desire Ndayishimiye aserukira rimwe muri ayo mashirahamwe Citrasobo PSG aratubwira bimwe muri ibyo bibazo birimo kutaronka aho bavugira mu gihe barenganijwe.
Abakozi bo muri icyo gisata turacyakoreshwa nko mu buryo bw'ubucakara. Ikindi ni uko abakoresha bacu badatigira amagara y'abakozi babo. Ashyirahamwe amwe amwe hafi na yose atigera ashyirahabona amategeko ngenderwamo yayo kugira ngo
Desire Ndayishimiye abandanya avuga ko hari abakozi bamaze imyaka irenga 15 bakora ako kazi badahagwa ibyo bemererwa n'amategeko birimo kutavuzwa no kutaronswa akaruhuko.
Badasiba ku kazi n'umunsi n'umwe, badacererwa atana samaje tekinike nigeze basigwamo n'isaha imwe, ariko usanga iyo myaka yose iheze batarigera bahabwa akaruhuko k'umwaka.
Abakozi batandukanye bavuganye n'ijwi ry'Amerika nabo bemeza ko agateka kabo gahonyangwa, bagasaba inzego zishinzwe gutunganyiriza abakozi mu Burundi kugira ico bakora.
Nko mu kazi ka misi yose turakora ntituruhuka, iminsi ndwikondwe kuko turezwa INSS. Ivyo ntibibaho kandi mu mategeko tubirekuriwe. Intuze no kuvuzwa ico coco ni nk'umugandi coco nticigera kivugwa.
Nta na kimwe baba bashikuje, vyose ni ivy'ukuri. Ahubwo twasaba nk'uko babisabye Leta yuko yobishiramo inguvu kugira ngo natwe nk'abenegihugu, kugira ngo natwe nk'Uburundi bw'ejo tubandanye dukora twisanzuye, tuvuze turi dutegekanirizwa kazoza.
Mu bibazo byashikirijwe kandi harimo n'ikibazo cyo kutaziganiriza abakozi muri INSS. Ndayavugwa Sebastien atwara ishyirahamwe Civibo Syndicat de Vigile Burundi avuga ko amashyirahamwe hafi nka yose ataziganiriza abo bakozi, ndetse n'iyo babatumiye mu biganiro ngo ntibabyitabira.
N'amasosiyete n'ubuvuga nka yose aracyari hahandi aho usanga bakotereza umukozi umushahara nawe nyine atigeze abona, bigatangaza cyane ari nacyo gituma twabishyize ahabona.
Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera bamwe muri abo bakoresha ngo ibabaze igituma ibyo bibazo biguma bigaruka ntihagire igikorwa n'icyo bategekanya guhindura. Twabakenye Celestin Mpawe nayo icegera cujejwe gutororokanya no gusuzuma ubwiziganirize muri INSS avuga ko amashyirahamwe yose afise ibyo bibazo. Akavuga kandi ko INSS igerageza gukora ibishoboka byose ngo abo bakoresha batunganyirize abakozi babo.
Mugabo nuvuga yuko agisigaye gutera intambwe, twaragerageje kubikiza amategeko, tube mu ishyirahamwe turatangura tukandikira umukoresha tukamubwira inzira ndaheranye. Iyo tumuhaye iminsi 15 atacyakozwe tuca dutangura ikintu cyitwa recouvrement forcé.
Abahurikiye muri ayo mashyirahamwe yose basaba abakoresha babo bakozi kubahiriza amategeko agenga abakozi n'akazi,
kwitaho gusoma amategeko agenga abakozi n'akazi. Boje hamwe n'urunani mpuzamasendika kusibu, ndetse hakabaho n'amasezerano ntarengwa hagati y'abakozi n'abakoresha bo muri icyo gisata nk'uko tubibona no mu bindi bisata.
Ikigo kijejwe kuziganiriza abakozi INSS kivuga ko mu rutonde rw'amashyirahamwe 38 gifise 8 muri ayo atanimero afise yo kuziganiriza abakozi muri INSS abandi nabo nyene ngo hari byinshi batubahiriza bigenga abakozi. INSS ikavuga kandi ko iri mu mishikirano n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi mu gusaba ko bakoresha abadatunganyiriza abakozi bakugwa ku rutonde canke bagakurikiza amategeko. Thierry Vendaishi Mie, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ngira hirya ariko mata. Niki wingegera ariko? Abanyabugonje ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibuko.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda bana shaka uri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo. Ndiyo bugo.
Wiki. Nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha ku wundi. Yapa pa 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 pa. Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayongaho na
La Benevolencia Royal.
Jibya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya nu wa sport umurwi wa Flambeau du Centre niwe waraye utahukanye igikombe cyiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi inyuma yo gutsinda Atletico New Oil mu rukino rwa nyuma rwihiganwa ibitsindo 2-1. Muri basketball naho ejo kwa Mungu niho hakinwa inkino zo ku munsi wa kabiri wihiganwa ry'u Burundi muri basketball. Inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana.
Icyo gikombe uwo mugwi wa Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega watahukanye ntiharaho gutuma umwana kuko hageze ku munsi wa nyuma w'ihiganwa imigwi itatu ariyo Top Junior, Bumamuru na Flambeau du Centre yose ishobora kugitahukana. Uwo mugwi w'Igitega kubona utsinda Top Junior bitsinda 2-1, Message Ngozi nayo igatsinda Bumamuru ku kibuga cyayo 2-1, vyaciye bituma Flambeau du Centre yegukana igikombe cy'u Burundi ubwa mbere mu mateka yayo. Rukundo Jean de Dieu icegera cy'umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko icyo gikombe bagikesha babarongoye babitaho buri munsi kandi bakabaronsa vya nkenerwa ku gihe kubibaraba navyo nk'abamenyereza. Amenyesha ko bagiriye inama bakinyi ukuntu bitwara mu rukino ruboneka gake mu buzima.
Tukiza muri ekipe twagerageje gutraverser le mental surtout muri zino matches za nyuma tubereka byabashikiye mwaka uheze naho byananiranye kuri jone ya nyuma nkuko n'umundi twabaye champion kuri jone ya nyuma tubereka ko tubibutse ibyo babaye mugira ngo by'ukuri tugerageza kuvyevita muri no sejo n'ubwo ariko ibyo biri mu byadufashije gose.
Abakunzi b'uwo mugwi nabo bari bishikiye muyinga habereye ugo rukino baragaragaje akamwemwe kabo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Njukuri sinumva ingene nogaragaza umunezero. Umunezero fise njukuri ni umunezero novuga wa mbere umunezero ndose mu buzima bwanjye.
Mana umunezero fise sinzi nuko no usigura sinzi ningene no bivuga. Turanezerewe gose ntibivuga ko tuzotegura n'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mutekano mu munezero ntangere.
Cyambere nshimira Imana y'umwijishowe ku mu munezero ngana gucya nuko mubibona Flambeau du Centre n'abarorezi n'abakunzi bawo abakinyi abakocha abaprezida bacu ndazi naho batayinga antuka dufite umunezero utagira ukungana kuri uno munsi.
Muri basketball naho kuri uno w'Imana hari haramutse hakinwa inkino z'umunsi wa kabiri w'ihiganwa rya basketball mu Burundi bwose. Mu rukino rwari rwitezwe gusumba izindi, Jimkana yatsinze Urunani ku manota 88-75. Gatabazi Cristal amenyereza Jimkana aratubwira icyabafashije gushika ku ntsinzi.
Nagerageje gukura y'abakinyi ngira amashanje 22 kugira ngo nze kuronka katrime karita abakinyi bameze neza. Hama nivyo twatugiye imbere me mentalement mwabonye ko abakinyi bacu bari pre mu mutwe twari tubiziga twari tubyemera kandi twabona ko bishoboka.
Aaron Kagabo umenyereza w'Urunani amenyesha ko ibyabashikiye mu gutsindwa bigiye kubabera icigwa mu nkino zikurikira kuko ngo intumbero yabo ni ugutwara igikombe.
Abakinyi tugiye kubamenyereza kandi cyane cyane tubabwire icyo bategereza gukora n'ivyo bategereza gushika ko mu myimenyerezo no mu mashi tugiye gukora kubera urugendo rwacu rurerure. Urukino ni ngombwa ko twari gutsinda mbona aho twarushijwe na kundi mbwabo tugiye gukora gose kugira ngo ibi bishike abakinyi bashobore kumenya icyo bategereza gukora mu myimenyerezo no mu mashi.
Mu zindi nkino zabaye Dinamo yatsinze Aigle Noire ku manota 90-53, Lemesha itsinda Lesipo ku manota 85-72, nayo Tigers ikaba yatsinze Young Eagles ku manota 68-66. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ni kucukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Jean-Claude Muyandinda agiye kutubwira avugwa mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mpira maguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize, imikino ikaba yarigeze ku munsi wa 27. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine. Ikipe ya Marine FC yatsinze Etincelles FC ibitego 4-1 kuri Stade Umuganda i Rubavu. Ibyo bitego 4-1 kandi nibyo ikipe ya Gorilla FC yatsinze Bugesera FC kuri Stade y'Bugesera. Ikipe ya Etoile de l'Est yatsinze Espoir FC ibitego 3-1 kuri Stade y'Ingoma. Mu mukino wa Karundura wabere kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze APR FC ibitego 2-1. Ibitego bya Kiyovu Sport byatsinzwe na Abedi Bigirimana na Emmanuel Wokwi, naho igitego cya APR FC gitsindwa na Omborenga Fitina. Ku ruhande rwa Kiyovu Sport byari byishimo bidasanzwe mu bafana. Ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino ine kuri Stade y'Igicumbi. Ikipe ya Gicumbi FC yanganyije na Gasogi United ubusa ku busa. Musanze FC yanganyije na Rayon Sport igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Ubworoherane Musanze. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, Police FC yanganyije na Mukura Victory Sport igitego kimwe kuri kimwe. Mu wundi mukino, ikipe ya Rutsiro FC yanganyije na AS Kigali ubusa ku busa kuri Stade Umuganda i Rubavu. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa 27 wa shampiyona, ikipe iza ku isonga ni APR FC ifite amanota 60 ikaba izigamye ibitego 23. Ikurikiwe na Kiyovu Sport ku mwanya wa kabiri, nayo ifite amanota 60 n'ibitego 22 izigamye. Iya gatatu ni AS Kigali ifite amanota 48, Rayon Sport nayo ifite amanota 48 ikaza ari ya kane. Ku mwanya wa gatanu hari Mukura Victory Sport ifite amanota 41, Police FC ni ya gatandatu ikagira 37. Ikipe ya Musanze FC nayo ifite amanota 37 ikaza ari ya karindwi. Espoir FC ni ya munani n'amanota 33. Iya cyenda ni Marine FC nayo ifite amanota 33. Etincelles FC iza ku mwanya wa 10 n'amanota 31. Ku mwanya wa 11 hari Gasogi United ifite amanota 30. Bugesera FC nayo ifite amanota 30 ikaza ari ya 12. Ikipe ya 13 ni Gorilla FC ifite amanota 29. Rutsiro FC ifite amanota 26 ikaba ari ya 14. Iya 15 ni Etoile de l'Est nayo ifite amanota 26, naho iya 16 ari ya nyuma iracyari Gicumbi FC ifite amanota 18. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball, kuwa gatandatu w'iki cyumweru muri Kigali Arena i Remera hazatangira imikino y'icyiciro gisoza mu irushanwa rya Basketball Africa League izaba ikinwa ku nshuro yayo ya kabiri. Ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda muri irushanwa rya BAL ikubutse muri Turukiya aho yakoreye imyitozo y'icyumweru ndetse iboneraho gukina imikino ya gicuti yo kwitegura. Muri iyo mikino yo kwipima, ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu yatsinze ikipe y'igihugu ya Kuwait irongera itsinda ikipe y'igihugu ya Qatari, ariko nayo iza gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Bahrain. Abakinnyi ba Reg Basketball Club bavuga ko biteguye neza imikino ya kamarampaka, bagasaba Abanyarwanda kuzaza ari benshi kubashyigikira. Uyu ni Jean-Jacques Wilson Shozwa, byose ni mukiza.
Muri make turiteguye mu buryo bwose kunyeka ko bitazatugora cyane. Batwitege bazaza badushyigikire, ntabwo twakenera mu rwongo dukintu turi twenyine. Tugomba kuba dufite abantu batize umurindi ikipe wenda yabitinwe hejuru, tukaba dufite abantu badushyigikiye, tukumva ko tutari twenyine. Bazaza babane natwe, natwe twakoze imyitozo kugira ngo tumenye tubashimishe. Ntabwo umuntu aza kureba basket nka teye yatishimye. Bazabane natwe kugira ngo tugerageze turebe ko twatsinda BAL season ya kabiri.
Imikino ya kimwe cya kane kirangiza muri Basketball Africa League izatangira kuwa gatandatu guhera saa 8 n'igice. Ikipe ya Petrol de Rwanda yo muri Angola izahura na AS Sale muri Maroc, hanyuma ikipe ya Reg Basketball Club ikazahura na Forces Armées Police muri Cameroon guhera saa 12 z'umugoroba ku isaha ya Kigali. Bukeye bwaho ku cyumweru, imikino ya kimwe cya kane kirangiza izakomeza. Ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia izahura na Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo guhera saa 8 n'igice, hanyuma isaha 12 za Maroc mu Misiri ikazakina na Saidou Legacy Athletic Club yo muri Guinea Conakry. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Akabino ga duce dusozera makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhare bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikoro mari 10 na Jean Diane ni nahazuye yakoze video ne cubahiro yegeranije amaju yacu. Ku izina rya bagenzi banje ndabike banuye ndayifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho gutaha.
Yeah, radio nziza y'icyitegererezo. If you tell
America radio yanje radio yawe karaguru shinge kumakuru nyakuri yeah yeah ijwi rya America ijwi rya America.